mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi nshuti zacu mwiriwe neza, radio ijwi rya Amerika murayumvira mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ni Thomas Kamiri ndubasuhuza kandi mbahanye ikaze, dutangirire ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi abacuruzi bato bato ntibemerewe gukorera mu nkengero zahahoze isoko rikuru rya Bujumbura, ntabwo bibashimishije na gato.
Bakatubwira ko akazi kabuze, dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere. Turakirondera bakatuvuna amaboko, batureke twihangayikire, naho batatubuza n'inzara yonyine zizatwiremera.
Dore rero bamwe bacururizaga mu nkengero ryahahoze isoko rikuru rya Bujumbura, ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Abakuru b'ibihugu bya EAC bemereye Somalia kuba umunyamuryango wa munani. Agahenge katangiye kubahirizwa mu ntambara yo muri Gaza. Naho Finland yafunze imipaka yayo n'Uburusiya kubera ikibazo cy'abimukira batagira ibyangombwa. Aya makuru rero n'ayandi twabateguriye ni mukanya, mugume hafi. Amakuru tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Agahenge mu mirwano hagati ya Israeli na Hamas katangiye kujya mu bikorwa uyu munsi mu gitondo guhera saa moya, ni ku isaha imwe no mu Burundi no mu Rwanda. Hamas nayo yarekuye 25 mu bo yagize imbohe. Frederic Nkundikije yaduteguriye inkuru.
Irekurwa ry'abo bantu bari bagizwe imbohe mu ntaragaza riri mu masezerano yahagarikiwe n'igihugu cya Qatar. Ayo masezerano arimo kandi ingingo yo kurekura imbohe z'abagwanyi ba Hamas hamwe n'abandi banyapalestina. Ako gahengwe kazotuma izindi mfashanyo hamwe n'ibindi bintu byankenerwa birimo ibitoro birungikwa mu ntaragaza, naho gushika ubu izo mfashanyo ari ntica ntinkize ku banyapalestina 2.3 million batuye intara ya Gaza. Abo banyagihugu bari bamaze indwi zitari nke basinzikajwe n'ibibombe biterwa na Israeli nk'uko bitangazwa n'amashyirahamwe yajejwe gutabara imbabare. Israeli caratanze uburenganzira bwo kurungika amaritiro 130,000 ya lisansi n'ibitoro bizofasha abanyagihugu bo muri iyo ntara mu gihe agahengwe kazomara. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu ntara Gaza iri mu minwe ya Hamas bwatangaje ko abanyapalestina 13,300 bamaze kugwa muri iyo ngwano. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaratangaje ko ingwano izobandanya nyuma yaho ako gahengwe karangiye.
Umuryango w'abibumbye watahuye bwa mbere na mbere kubushita bukomoka ku nkende bushobora kwandurira no mu mibonano mpuzabitsina, byabonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Frederic Nkundikije arakomeza.
OMS yemeje iyo nkuru mu itangazo ryasohotse ejo ku munsi wa kane rivuga ko umunyagihugu wakomoka mu Bubiligi yagendeye Kongo mu kwezi kwa gatatu yanduye umugera uyu ndwara akimara gushikayo. Ibiro OMS bivuga ko uyu Mubiligi yemereye ko aryamana n'abandi bagabo kandi ko yari yagiye mu butambiro bwo mu kibanza kitemewe n'amategeko bugenderwa n'abagabo basanzwe bahuza ibitsina n'abandi bagabo. OMS yatangaje kandi ko abantu bose bahuje ibitsina n'uyu mugabo banduye umugera uyo ndwara iva ku nguge. Bubaye ubwa mbere habonetse ibyemezo si musiga ko iyo ndwara ishobora kwandukira iciye mu guhuza ibitsina nk'uko bitangazwa n'umunya Nigeria Oye Wale Tomori ari mu murwi w'abashakashatsi mu ishyirahamwe OMS.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Burayi. Guverinoma y'igihugu cya Finland yafunze by'agateganyo imipaka minini yose abagenzi bambukiraho kubera umubare udasanzwe munini w'abimukira badafite ibyangombwa baturuka mu Burusiya. Umupaka umwe wonyine ni wo ugifunguye. Finland n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi bemeza ko Uburusiya bukoresha abimukira batagira ibyangombwa nk'intwaro yo gutezayo umutekano muke kubera ko Finland yinjiye muri OTAN umuryango wo gutabarana wa gisirikare w'ibihugu bituriye amajyaruguru y'inyanja Atlantika mu kwezi kwa kane gushize ariko Uburusiya burabihakana nko muri ibi byumweru bibiri bishize abantu barenga 700 badafite ibyangombwa baturutse mu Burusiya binjira muri Finland abenshi muri bo bakomoka mu bihugu nka Syria, Yemen, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Kenya, Maroc na Somalia byatumye Finland ibanza gufunga imipaka ine mu cyumweru gishize uyu munsi yafunze indi yose isigaye kereka umwe gusa wo uzakomeza kwakira abimukira iminsi ine mu cyumweru mu gihe cy'ukwezi kumwe ubusanzwe Finland isangiye n'Uburusiya imipaka minini umunani abagenzi bambukiranyaho Finland yongereye kandi n'ibikorwa byo kugenzura umupaka wose wo ku Burusiya ungana na kilometero 340. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nawo wafashe umwanzuro wo koherereza Finland abapolisi 50 n'abandi bakozi bazobereye mu by'imipaka n'ibikoresho byabo bo gukubita ingabo mu bitugu bagenzi babo ba Finland. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereza makuru muri Afrika y'Epfo. Urukiko rwategetse ko Oscar Pistorius afungurwa by'agateganyo. Pistorius yari umuhanga uzwi cyane mu marushanwa mpuzamahanga yo kwiruka metero 100, 200 na 400 kandi yaracitse amaguru yombi. Yabaga yayashimbuje kwambara ibyuma. Amaze imyaka 10 afunze kubera kwica umukobwa bakundanaga witwaga Riva Steenkamp yari yarakatiwe gufungwa imyaka 13 n'igice. Frederic Nkundikije aragarutse.
Oscar Pistorius yahagaritswe mu 2014 kubyaha byamwagiriye ko yishe umukobwa wakundana Riva Steenkamp uyu munsi ku gatanu yemerewe kuzorekurwa kuva ku igenekezo rya gatanu y'ukwezi kwa mbere umwaka utaha habanje kwihwezwa ibintu bimwe bimwe. Uyu mugabo yavuye ku rwego rw'umuntu yabaye kirangiranwa amakungu aja ku rwego rw'umwicanyi mu myaka y'ababa 10 iheze. Pistorius yishe arashe umukunzi wiwe Steenkamp mu mwaka wa 2013 ku munsi w'abakundana uzwi nka Mutagatifu Valentine. Mu mwaka wa 2017 Sentare Gasamburamanza yarasubiyemo urwo rubanza ica imucira umunyororo w'imyaka 13 n'amezi 5. Yari yabanje gukatirwa umunyororo w'imyaka 5 mu 2014 na Sentare Nkuru yamara Sentare yungurizwamo imanza isanga icyo cyaha cyo kugandagura Steenkamp yaragikoze koko ica imusubiza mu ibohero mu kindi kiringo cy'imyaka 6 mu mwaka wa 2016. Irekurwa ryiwe rimusaba kutazova mu gisagara cya Pretoria atabanje gusaba abategetsi ubwo burenganzira kuzofata inyigisho zifite intumbero yo kumufasha kugabanya ishari yongere aze aritanga mu bikorwa byo gufasha mu kibano cyiwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri internet kuri www.radioyacu.com kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio yacu naho murakurikira neza aya makuru uko turimo tuyabageza mu kanya turajya mu biyaga bigari. Abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC bakoreye inama kuri uyu wa gatanu ku cyicaro gikuru Arusha muri Tanzania, bakiriye Somalia nk'umunyamuryango wa munani, bavuga no ku kibazo cy'umutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye imirimo y'iyi nama.
Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'Ubuseruko igira 2023 yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandatu aribo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto wa Kenya, Yoweri Museveni w'u Buganda, Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Igihugu cy'u Rwanda caserukiwe n'umushikiranganji wa mbere Edouard Ngirente, nayo Congo carungitse umushikiranganji w'ukwivuna Bansi Jean-Pierre Bemba. Ikibazo gikomeye cyatwaye umwanya munini nk'uko babishikirije n'icerekeye umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Uwo muryango niwe wiyemeje gufasha kugarukana amahoro n'umutekano mu kurungika ingabo gufashiza leta ya Kongo guhangana n'imihari y'inyeshamba harimo M23 wigaruriye ibice bitari bike byo mu buseruko bw'ico gihugu. Muri yo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC Jean-Pierre Bemba umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Kongo asanzwe ari cegera c'umushikiranganji wa mbere yabigaruse ko ati turizera ko uwo muryango ushobora guteza imbere akarere kose kandi ko natwebwe ushobora kudufasha kuko murabizi turi mu ntambara mu bice byo mu buseruko bw'igihugu aho abantu barenga miliyoni 2,400,000 batagiye zabo. Turashaka ko mudufasha by'ukuri mu kugarukana amahoro abo bantu bagasubira mu ngo zabo hanyuma tuje mu matora atekanye. Ayo matora Jean-Pierre Bemba avuga umukuru w'igihugu cha Congo Félix Tshisekedi aheruka gutangaza ko abanyagihugu bo muri ivyo bice bimwo intambara mu ntare ya Kivu ya ruguru batazoyajamwo. Umukuru w'igihugu cha Burundi naho yarangije kiringo ciwe nk'utwara uwo muryango wa EAC yaragenywe kuba urongoye utwigoro twose tw'ubuhuza mu kugarukana amahoro muri ico gihugu. Evariste Ndayishimiye yasabye bagenzi we kumufasha ico gikorwa yemeza ko kitorosha na gato. Ati tubwirizwa guhagararira amahoro umutekano ukubaho neza intwari bereye n'agateka kazi na muntu hamwe n'inzego zikomeye mu karere kose ka EAC. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kuja gufasha bagenzi bacu muri Kongo kugarukana amahoro aho yahungabanye. Ibimaze gukogwa murabibona ko agahengwe kabonetse naho atari hose gisigaye ni mushigikire kugira ngo utwigoro twose tw'amahoro dushikwe ko muri Kongo amahoro asasagare. Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi no mu karere aranegura ingene Burundi bwagiye nk'umuhuza mu gisirikare c'akareka EAC atawucegamiye ariko bukarungika n'abasirikare gufasha uruhande rumwe muzihanganye arigo igihugu ca Congo. Ibi biremezwa n'umuharwanira mu buseruko bwa Congo M23 umuvugizi wawo Wiringoma aheruka kubibwira Ijwi ry'Amerika ko hari n'abasirikare b'Abarundi benshi basize ubuzima abandi ndi bagafatwa mpiri. Ibi n'amasoko y'Ijwi ry'Amerika yaravyemeje kuko yishikiye ku maziko y'umwe mu basirikare b'intwazangabo biciwe muri Kongo. Jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi twe harabapfuye batari bake bamwe baguye ikicanga abandi mu yindi mihimbo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano. Siyo ntwazangabo yonyene yapfuye mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye. Umuhinga muri politiki y'akarere akaba n'umwarimu muri za kaminuza harimo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika abona ko ikibazo cya Congo kidatorewe umuti vuba kizokwegera umuriro akarere kose icyo gihugu kirimo.
Abayobozi bagomba kumva ko tugomba kureba inyungu rusange z'abanyafrika n'ibihugu byacu aho kwireba ahubwo ni ukureba ko haba inzira y'ibiganiro ku buryo ntambara yahagarikwa.
Umukuru w'igihugu cya Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimiye bagenzi we ko bamwakiriye mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ashimangira ko bakwiye kubandanya bamufasha nawe nyene kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ciwe cemerewe kwinjira muri uwo muryango. Ubu uwo muryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko ugizwe n'ibihugu 8 bitatu muri byo arivyo Congo, Somalia na Sudani y'Epfo bikaba biri mu ntambara. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tujye muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Umunyapolitiki Moise Katumbi n'umwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha. Uyu munsi yageze mu mujyi wa Goma umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru mu bikorwa byo kwiyamamaza. Umunyamakuru Jimmy Shukrani bakomera aratubwira uko yakiriwe.
Uyu munyapolitiki yaherekejwe na bwana Matata Mponyo Augustin wahoze ari ministre w'intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Seth Kikuni na bwana Frank Jongo, aba bose bari biteguye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ku munota wa nyuma bahitamo kwiyunga na Moise Katumbi nk'umukandida wihariye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege hano mu mujyi wa Goma, Moise Katumbi chapwe yakiriwe n'ibihumbi by'abagize ishyaka rye bari baje kumusanganira. amabendera, amafoto n'indirimbo zisingiza umukandida w'ishyaka Ensemble pour la République muri Repubulika Demokarasiya ya Kongo nibyo byumvikanaga muri aba banyekongo. Urugendo rw'iminota 47 rw'amaguru rwakozwe n'uyu mukandida kuva ku kibuga cy'indege kugera kuri stade hafi yo mu mugi rwagati, aho yagombaga kuganirira n'abari baje kumwakira. Mu ijambo rye, Moise Katumbi yagarutse ku bibazo bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu byibanze cyane ku ntambara.
Bashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare ngo bagiye kubazanira umutekano, ariko ibyo byose ntabyo mwabonye. None njye nka Moise Katumbi nje guhindura ibintu muri iki gihugu, ndabizeza ko muzabona umutekano usesuye hano mu burasirazuba, kuko njye ndi umugabo w'ibikorwa.
Moise Katumbi kandi yagarutse kuri manda ya Perezida Felix Tshisekedi wahoze atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila ubwishyaka PPRD ryari riyoboye ubutegetsi. Kuri we, manda y'imyaka 5 ya Felix Tshisekedi ntacyo amariye abaturage bo muri Kongo, cyane cyane bo mu burasirazuba bw'igihugu. Yasezeranyije abanyekongo guhindura ibintu mu gihugu. Abagize ishyaka rye hano muri Kivu ya Ruguru bo baravuga ko bize insinzi y'uyu mukandida wabo mu matora.
Twizeye ko Imana iri kureba ibi byishimo dufite, kandi Moise wacu azatambuka. Nibyo, gutambuka kwe ni ngombwa kuko turabyizeye cyane, akazi karimo gukorwa rwose.
Nubwo uyu mugabo ari mu bikorwa byo kwiyamamariza kuyobora Kongo, abakurikiranira hafi bya politiki ya Kongo bo bavuga ko adafite amahirwe yo gutsinda amatora kubera ko Tshisekedi adashobora guhara manda ya kabiri ayobora iki gihugu. Uyu ni Bwana Boyongo Kitsa Marcus, umusesenguzi wa politiki ya Kongo, avuganye n'ijwi rya Amerika.
Nusomo da la periode electorale du la loi a permis a
turi mu gihe cy'amatora, aho itegeko nshinga ryemereye buri mukandida wese gukora ibikorwa byo kwiyamamaza. Rero kuri Moise Katumbi, yego, nawe ni umukandida, ariko Tshisekedi ntabwo ashobora guhariye manda. Ibibera mu bigo bya leta byose ntabwo byatuma Moise Katumbi aba perezida mu gihe Tshisekedi ayoboye manda imwe gusa. Oya, ibyo ntibishoboka rwose.
Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza bitangiye muri Kongo tariki 19 uku kwezi, uyu munyapolitiki akomeje kwigarurira imitima ya benshi. Kugeza ubu, uyu ni usa n'aho ahanganye na perezida Felix Tshisekedi uyigihe. Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika, igisubizo cy'abayikunda. Noneho tujye mu Burundi. Abacuruzi bato bato ntibemerewe gukorera mu nkengero z'ahahoze isoko rikuru rya Bujumbura guhera kuri uyu wa gatanu. Ijwi rya Amerika yaganiriye na bamwe muri bo. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Yari rafatiriya ngingo kuriya amerewe neza, ntabwo azi amagorwa abantu bo ngaha hanze bagowe. Aha hanze hariho ubukene,
barabandi badushira turonderera ubuzima.
Iyo ni imyidogo y'abanyagihugu ngaho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Bose bari mu mwiheburo wo kuba babujijwe gusubira kudandariza mu bice byose biri ku nkengera z'isoko, kandi ariho hari habatunze n'imiryango yabo. Ingingo yo guhagarika habo badandariza muri ico kibanza yasohowe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere mbere rusangi ibicishije muri meri ya Bujumbura. Itangazo ribimenyesha ryasinywe ko n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura Jumi Hatunga Imana kugenekerezo rya 22 ku kwezi kwa 11 uyu mwaka, rigatangura gushirwa mu ngiro kuri uyu wa gatanu itariki 24. Abahagaritswe n'abahora badandariza ibintu byo kujya ku buryo abakorera mu bice bitandukanye by'igisagara bahaca batashe bakabanza bagasuma ibyo baja kwihereza. Abahora bahakorera twavuganye uko niko batwigani
Nitwa Pyakeneza cyane, natwe twasanga dukoranga hanya aho tusoko nkuru ya Bujumbura. Twese no hari adutunze niho twakora karasiyo k'abana.
None aba bana bane ntaje guhangayika ngaha, samara kuja mu isoko nkuru.
Aba bakenyezi twayaze nabo basigura ko bari batunze imiryango yabo, abana bakiga, kuri ubu bakabona ko ari kubavuna amaboko.
Bakatubwira ko akazi kabuze dukwiriye kwironderera icyo dukora cyaduteza imbere. Turakirondera bakatuvuna amaboko. Batureke twihangayikire. Naho batatubusa n'inzara yonye tuzatwiremera.
Banavuga ko ingingo y'umukuru w'igihugu ivuga ngo umuntu wose uronka ibyujya, umufuko wose uronka amafaranga, bariko bayuburizamwo kuko abo badandaza bato bato atabundi buzi bafise baca baja gukora
ngiye nkankaronka ivyo bitanu ntegerezwa kujya bibiri ibindi bibiri nkabibika ku guhugu cene bumwe bubi ikira kibiharage kigeza ku 2000 ikira cy'umuceri 5000 ni benshi bahejeje amashuri babuza akazi bari ngahamwe barabara
ikindi bavuga nuko iyo ngingo imaze gufatwa leta yari gucibereka handi baja gukorera ndetse bakanahabwa n'umwanya ukwiye wo kwitegura none gushika ubu akabata handi bafiseho kuja
iyo bibafiza bakaduteguza hano kwezi kumwe cy'amezi abiri ama twingo yandi ko twondera dukorera
ntabuvye no kuri natugira ikigongo araba handi yo dushira du
mwomenya ko iruhande y'ico kibanza cegereye haho zisoko nkuru ya Bujumbura ariho hasanzwe habarizwa igituro gikuru c'amamodoka yunguruza abantu n'ibintu baje hijya no hino mu makaritie agize igisagara ca Bujumbura hari kandi n'amamangazina hakikije ivyo bindi bihakoregwa na ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura cabivuze ko ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Gabriel Rufyiri atwarishira hamwe Oricomo akabari no mubakurikiranira hafi kibazo c'iryo soko ryahiye rigatokombera kubwiwe avuga ko bitari bikwiye ko hari igikorwa na kimwe gikoregwa aho hantu kuko ibyahahiriye birimo ibyuma bitandukanye bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu
nyishu nyayo niyo gukubura isoko niyo nyishu ya mbere nyayo yo gukingira amagara y'abantu urazi ibintu nk'ibyo ingaruka mbi nshatibone kubwo nyene ni ibintu biba mu gihe cyo sibabonye rero nibakora abantu batarasutse utwo
Gabriel Rufyiri avuga kandi ko icari gikwiye ari kwimura abantu bose bahegereye n'amabisi adasigaye inyuma isoko rigakubugwa mu gukingira ubuzima bw'abantu kuko ibibazo cyabo bahora bahadandariza birukanywe Rufyiri asaba leta ko yobarabira aho bakorera ariko kandi akerekana ko kuhabakura ari ugukingira ubuzima bwabo imvo nyamukuru yo guhagarika abo bahora badandariza mu bibanza byegereye aho zisoko ya Bujumbura itangazo ryasohotse igerekana ko ari ikibazo cy'umutekano hamwe n'isuku rike gibonekeza muri ibyo bibanza abategerezwa gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajeje ibibazo by'umutekano mu standeri wa komine Mukaza ubujeje igipolisi mu gisagara cha Bujumbura hamwe n'ubujeje uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara twobibutsa ku isoko nkuru yo kumugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yahira tokombera kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere umwaka w'2013 gushikubaka batabikogwa byo kujyubaka birahibonekeza imyanda y'ibyahiriye yo byose iracarimwo imyaka 10 igiye kurumana Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwanze kwakira ikirego cy'abashumba batandatu bifuzaga ko Paul Gitwaza yirukanwa ku buyobozi bw'itorero ryitwa Zion Temple asumita kaboyi aratubwira iby'uru rubanza
n'umwanzuro ujutesha agaciro ibyasabwe n'abashumba bari mu bashinze itorero Zion Temple basabaga urukiko rwisumbuye rwa Gasabo kwemeza ko Paul Gitwaza atakiri umuvugizi waryo kuko bemeza ko bamwirukanye abapastori batandatu bari banditse ni Bishop Claude Jessa Dieudonné Vuningoma Pierre Kaberuka Richard Muya Charles Mudakikwa na Paul Daniel Kukimunu Icyemezo cy'urukiko cyasomwe baregwa n'abarega nta n'umwe uri mu rukiko naho kandi byari bimeze ubwo bitabaga urukiko bwa mbere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 nabwo yaba baregwa ndetse n'abarega nta n'umwe wagaragaye mu rukiko usibye abunganizi babo urukiko rwafashe umwanzuro ku nzitizi yari yazamuwe n'abahagarariye abaregwa aribo Paul Gitwaza n'ikigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB abunganira abaregwa bavuze ko abashumba batandatu bari nyuma y'icyo kirego batabifitiye ububasha kuko umuryango ushingiye ku myemerere za Zion Temple yoborwa na Paul Gitwaza kandi akaba atari we watanze ikirego bavugaga ko abashumba bareze bari bakwiye kubikora mu izina ryabo kuko batayoboye umuryango kandi bakaba batari babiherewe uburenganzira na Gitwaza abunganira Gitwaza bumvikanishije ko ari we muyobozi wemewe bavuze kandi ko abatanze ikirego batabanje gutakamba ari byo kwiyambaza urwego ruri hejuru y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB nk'uko amategeko abiteganya izi nzitizi nizo umucamanza yaciriyeho urubanza kuri uyu wa gatanu maze urukiko rufata umwanzuro uvuga ko ikirego cyatanzwe n'abapastori batandatu kitakiriwe navuganye na Pasteur Tuyizere Jean Baptiste umuvugizi w'itorero za Zion Temple ambwira uko bakiriye iki cyemezo
inkazo twabakiriye mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere twadushimishije kandi tunashimira Imana kuko niyo itanga ubutabera bwuzuye kandi ku gihe gikwiye. Icya kabiri dushimira ubutabera bw'u Rwanda. Icya gatatu dushimira Leta y'u Rwanda kuko yahisemo kugendera ku mategeko kandi igatanga ubutabera bwuzuye.
Hari gahunda mufite yo kuzongera gusubira na bariya abantu wenda ngo nk'abantu b'Imana mwongere mu mwabana neza nk'uko byahoze?
Nicyo cyifuzo cyacu. Abana b'Imana bagomba kubana neza kandi bakabana neza mu bihe byose.
Nagerageje kuvugana n'umwe mu bavoka kandi bahagarariye abareze, ntiyifuza gutangaza amazina ye, gusa yabwira Ijwi rya Amerika ko batarasobanukirwa neza umwanzuro w'urukiko, kusibye gusoma ko ikirego kitakiriwe, ko bataramenya niba inzitizi zose zatanzwe n'uruhande rw'abaregwa aribo Gitwaza Paul ndetse na RGB zose zaremewe n'urukiko. Uyu munyamategeko utashatse ko dutangaza amazina ye ndetse n'imyirondoro ye, yasobanuye ko hari inzitizi zatanzwe zitari zoroshye gushyirwa mu bikorwa. Nk'ababunganira Paul Gitwaza bavugaga ko mbere yuko abo bapasiteri barega bagombaga kubanza gutakambira inzego mbere yuko bajya mu nkiko. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ibi bitari gushoboka kuko batari gutakambira RGB isanzwe ifite mu nshingano kugenzura amatorero, kuko ariyo yabangamiye umwanzuro wo kwirukana Paul Gitwaza, bityo nayo ikaba aba iregwa. Umunyamategeko wunganira barega yasobanuye ko kugeza ubu barindiriye kubanza kubona kopi y'urubanza bakamenya niba bazajurira cyangwa se bazatanga ikindi kirego. Intandaro yatumye abashumba bo mu itorero Zion Temple bagana inkiko itangirira mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize, ubwo abashumba batandatu bishyize hamwe bakandikira Paul Gitwaza bamumenyesha ko akuwe ku mwanya wo kuyobora Zion Temple. Mu mpamvu zatanzwe, abo bashumba bagaragaza ko Paul Gitwaza afata imyanzuro ku giti cye ndetse no gusesagura umutungo w'itorero. Icyifuzo cyo kwirukana Gitwaza ariko nticyashyizwe mu ngiro nk'uko byifuzwaga ku rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, rwavuze ko ibyakozwe binyuranije n'amategeko. RGB yavugaga ko abirukanye Gitwaza batabifitiye ububasha kuko umuyobozi w'itorero akurwaho n'inteko rusange. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Ijwi rya Amerika hagato Kombo Taxi muyikurikira nyine kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ku wa gatandatu no ku cyumweru. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho nuko abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC uyu munsi bakoreye inama yabo kuri uyu wa gatanu nyine ku cyicaro gikuru Arusha muri Tanzania, bakiriye Somalia nk'umunyamuryango wa munani. Bavuze kandi no ku kibazo cy'umutekano wo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo yasabye ko bayifasha kugarura umutekano. Iyi nama yaririmo abakuru b'ibihugu batandatu, naho Perezida Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Kongo bohereje intumwa zabahagarariye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umunyapolitike Moise Katumbi, kandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha, ari mu bikorwa byo kwiyamamaza i Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru guherejo. Aherekejwe na Matata Ponyo wigeze kuba ministri w'intebe wa Kongo, n'undi munyapolitiki witwa Frank Jongo, bombi bashatse nabo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nyuma baza kubivamo, ahubwo biyemeza guha ingufu zabo umukandida Moise Katumbi. agahenje mu mirwano hagati ya Israeli na Hamas katangiye kujya mu bikorwa uyu munsi mu gitondo guhera saa moya ni kimwe no ku isaha imwe no mu Rwanda no mu Burundi. Hamas nayo yarekuye abantu 25 mu bo yagize imbohe, naho umuryango w'abibumbye watahuye bwa mbere na mbere kubushita bukomoka ku nkende bushobora kwandurira no mu mibonano mpuzabitsina byabonetse bwa mbere na mbere nyine muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ku muntu wavuye mu Bubiligi ajya mu mujyi wa Kenge. Nshuti zacu uko mungana mwese, ndabashimiye cyane ko muri bamudatenguha ba radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbifurije umugoroba mwiza no kugira wikendi izira amakemwa. Murakarama.